intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Abanyakongo bahungira mu Burundi ntambara ziriko zibera mu busoyiko bw'ico gihugu kuva mu ntango z'uku kwezi zariyongereye. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza ko igitigiri c'izo mpunzi ubu kirenga 40,000. Mu kiganiro umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kwa 19 uku kwezi yaremeje ko muri abo bahunga harimo abajeje umutekano. Amakuru ava mu bajejwe kwakira izo mpunzi avuga ko muri abo bajeje umutekano baza bazanye imyambaro iranga abajeje umutekano w'icyo gihugu bafite n'ibigwanisho. Hari n'abazana imiduga bahora bakoresha. Muri abo hari abamaze kujyanwa mu ntara ya Muramvya, naho leta yemeza ko ibyo bigwanisho bashika bavyakwa. Bamwe mu begereye abo bashinzwe bavuga ko bafite amakenga ku mutekano muke ushobora gutezwa n'abo bantu mu gihe amategeko ajyanye n'ibyo kwakira impunzi atokurikizwa neza ngo banaronswe n'ibyankenerwa. Amakenga yabo bavuga ko anafatira ku mabi yagirizwa inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ugusahura n'ubushurashuza abakenyezi n'abigeme. Ugaruka bari muri kiganiro babivuga ko iki mukanya turumviriza ibyo bagona. Kaze mwese bakunzi ba Radio Ingamba agateka kawe muri kiganiro muri kumushikirizwa na Francine Kanyange.
Dafise ijambo
Carmen ari mu Bubiligi ati Uburundi ntibukwiye gufata minenegwe amakinga y'Abarundi ku bijyanye n'abo bantu bahunganye ibigwanisho bahora bakoresha mu gihugu cyabo.
Jewe ko ndabibona ntacyo byari bitwaye kwakira abantu bahunze impunzi kuko n'Abarundi barakigwa mu bindi bihugu nk'impunzi, ariko kwakira abantu bafise ibigwanisho niho hari ikibazo. Niho hari ubwo niko twarumvise ko bavyatswe babibatse ako ntawohera amakenga. Nk'abarya abanyagihugu bari Muramvya harya bashikiye ntibashobora kuryama ngo batekane, barafise ubwoba kandi birumvikana. Ni wowe uri mu Burundi muri kino gihe, naho nyine uri mu karere kakiriwemo abantu nk'abo bose, abantu basanzwe urumva abantu abapolisi n'ababatsirwanishobora kubibaza ati ntiyabuza ababisigaranye. Nico gihe rero ntibashobora kuryama ngo basinzire amahoro, birateye ubwoba. Leta yuhagabira, leta yuhumuriza abanyagihugu. Hasanzwe hari n'ibyuka vyo kuvuga intambara bapfuka mu Burundi ngo bitegurire intambara. Mico gihe abanyagihugu ntibaheza ngo bareme leta arikwiye nyabona guhumuriza abanyagihugu, hama bakarabira cyane cyane hafi abo bantu bakiriye, bakabarabira hafi, bakabakurikiranira hafi kuko umutekano w'u Burundi n'Abarundi.
Nelson ari mu Burundi asaba leta gufata ingingo zibereye zotuma abajeje umutekano b'Abanyakongo bahungiye mu Burundi badatuma umutekano w'u Burundi nawo uhungabana.
Igifite cy'Uburundi kiriko kirakira impunzi zitandukanye, aho bariko barakira abana bapapa abayabaga. Igitangaje cumva ko harimo n'abajeje umutekano mu cyo gihugu, ariko umuntu akibaza none leta y'u Burundi yaratwaye ingabo kurwanya intambara ziriko ziraba mu gihugu cya Kongo, ugaca ubona ko abasirikare cyangwa abapolisi b'icyo gihugu bariko bahunga igihugu cyabo binjira mu gihugu cy'u Burundi. Mbere leta y'u Burundi ibyo bintu bitarabigera gute? N'abantu yarabakiriye bikirabagera gute? Rero nkaje kugaruka nk'ibyo bibaye imboneka rimwe byo kuri n'ibintu leta y'u Burundi ikwiye kugera ikaboneka araba ibyishyo. Kuko n'imboneka rimwe intambara ziraba, abo muhanganye mu gihe uwo n'unaniwe uraduza amaboko hama bakakwakira. Uko amategeko mpuzamakungu y'intambara arabirekuye kwaka gufata umuntu akimanitse amaboko bishobora kumumenasa. mugabo kubona uko leta y'Uburundi cyakira abasirikare bavuye mu kindi gihugu bahonze igihugu cyabo kandi leta y'Uburundi yarongitse abasirikare muri icyo gihugu kugwanya intambara iri kirahabera rero nimba Uburundi ufite indongozi ufite abantu baba barabanyagihugu abatware baba barabanyagihugu iki kintu nuko wagifata nkama hama abantu tukaba mwituze kuko aha tugeze Burundi haba sende defite batugejeje leta tugejeje itune ejo haza hacu rero ibyo nkugwara kuri nasaba umukuru w'igihugu niwe ari hejuru y'ibintu byose niba afata ijambo rya nyuma naho ubona ko arira ngo haraba mu zibiriri butungane itoro mbwa kubera afite amasitoke yo kugira kibe yose urumva wewe ntacyo bimubwiye
Javi ari mu Burundi yerekana amakenga afishe ku ngaruka zishobora gutegwa n'abo bahungira mu Burundi bitwaje ibigwanisho
ikintu cya mbere nagomba kubanza kukivuga ko nuko ari isomo ibyo bintu byeretse abarundi cyane cyane umukuru w'igihugu kubera ndamwibutsa akajambo yavuze ati burya iyo havuze insoro yavuze inkoho abasivire barahunga mugabo umusirikare aca yirukanga kuraba ayo nkoho ivugiye aho rero yariko avuga bivanye na b'abasirikare b'u Burundi bari bataye intambara baromuka kubera intambara zari zibananiye bashyize mu Burundi nta kindi baciye bashyiriza mu gasho abantu baravuga hirya no hino ariko umukuru w'igihugu niyo yinjiye yabahaye avuga yuko ngo bo bategereza kuza kwitega amasoro rero nibaza yuko ngira ngo nta kimwe kirasaza nyina boca barekura bajya basirikare b'abarundi bapfunze ngo nuko bavuye ku rugamba ngo bahunze intambara yuko boca barekura nta kimwe kirasaza hanyuma ku bijyanye n'umutekano w'igihugu naho birazwi neza yuko iyo abantu bavuye mu bindi bihugu bakaza ngaha ata kintu na kimwe ataburenganzira bafite bwo kugenda n'ibigwanisho kuko n'abarundi iyo mu Burundi barindi bamufatanyije ibigwanisho atagira ufite uburenganzira uwo muntu aca atwagwa mu gasho aca apfungwa murazi yuko hari abantu benshi bapfunze bavuga ngo babafatanye ibigwanisho batabifite uburenganzira icyo cyose nibaza yuko ari ikintu kigaragara rero ikimpungenge dufite ku kijyanye n'umutekano ni uko abo bakongomani ukunda gusanga bafise ibindi bice bisangije bikaba bishyitse mu gihe hariho izindi mpunzi z'abanyamurenge ziba zavuye hariya muri Congo bashobora kurwanira no mu Burundi bivanye no kubongene basanzwe badacana uwaka aho rero nibaza yuko bashobora kugerageza bakamera amagabo hari n'ikindi nacyo ni uko bo bashungera kuko muri bo haba ushobora gusanga bari batari abasirikare b'igihugu bari muri ya migwi yitwaje ibigwanisho isanzwe hariya muri Congo usanga bafise kandi bahora bavuga yuko ari abamayimayi bakunda gusetsa abantu bakabarya ni ukuvuga yuko bafise iyindi mico y'iwabo kwa gabirayo kugira ngo abantu bahave bagira bahave bonona igihugu cy'u Burundi ngo bahave badukura ko imico n'imigenzo yacu hari n'ikindi nacyo gikurikira ni uko bijyanye no kubakira nk'impunzi ntacyo byari bitwaye gusa ni uko bishyitse mu gihe igihugu cy'u Burundi cyangwa gihugu kiravuga ngo unenga ibintu byo guhunga ntibabitahura kandi nabo nyine bazi yuko bari barahunze aho twavuga nk'impunzi zo muri Tanzania birirwa baraje kurwanya bagira nabi ngo ntibatahuke yamenye rero yuko impunzi ari impunzi uko nabo nyene bakiye izi mpunzi ariko nabo nyene boca basaba igihugu cya Tanzania kugira ngo gishobore korohereza impunzi z'abarundi kuko nabo nyene bavuye mu gihugu cy'amavuko ngo nuko babipfuna ngo bagiye gutenda cyangwa bagiye gukora izindi bizinesi bavuye kubera babonye bomoye
wari igihugu cy'amata n'ubuki igihugu cyatwibarutse imana yarakuremye iguha ibyiza byinshi Gabo twenga abana bawe twarakonomye twaragutabaguye
ikiganiro ni ndavuze ijambo Renard ari mu Bubiligi asaba leta ko yokura ikigwa ku byabaye muri kahise aho bahoze mu nzego z'umutekano bahunganye ibigwanisho batumye aho bahungiye haba amabi nk'ayo basize bakoze iyo bavuye
d'abord ni kuraba igihe turimo muri ino minsi urabona intambara yo muri Congo yazibukiye buke mubabwiye kuraba urabona intambara y'ubwoko ni intambara y'ubwoko aho ubwoko bw'abatutsi cyane abanyamurenge bose n'abatutsi bariko barahunywa muri Kongo. Abo bariko barabahunya bifatanye n'ihunya bwo kujyabaye mu Rwanda, kuko turavuga yuko FDLR ikirakorana na Wazalendo. Wazalendo nayo uye kuraba ikintu n'interahamwe zo mu Rwanda. Izo ntirahamwe zo mu Rwanda urazigiye zakoze, nizo ziri muri FDLR uno munsi. Nibo bazanye yo ibyo byiyumviro byo kwica Abatutsi bari muri Congo, kuko kare Abatutsi cyangwa abanyamurenge bari bitekaniye imbere ya 93. Ubu rero abo bantu bahungiye mu Burundi bahunze bafise ibigwanisho, bisa n'uko interahamwe n'abasoda b'u Rwanda bo 94 bahungiye muri Congo bafise ibigwanisho. Kuba bafitseyo baca bahungabanya ubwoko bw'Abatutsi barabamerera nabi, niho Abatutsi batangira ibibazo muri Congo, kuko ivyo rero bakoze mu Rwanda bashatse kubikora no muri Congo. Icyo mbona rero uno munsi, kubona mu bapolisi abona nk'aba polisi bagiye batutsa ibigwanisho, hanyuma u Burundi bukabakira butabasize ibyo bigwanisho kuri frontiere, peut-être bashobora no kubibaka indani bwa ntawuzi. Mugafi kuba icuka, icyo navuga icuka lo klima iri mu Burundi, ubona ko ubwoko bw'Abatutsi bugiramiwe, hanyuma nta kubica ku ruhande. Sinde desidede novuga yuko aramugwi kubura bara warisha Abatutsi benshi cyane, hanyuma kandi ugiye kuba muri sinde desidede mu bari mu ntwaro. Abo bantu barigeze guhungira mu Rwanda igihe 93 babaye ibibazo mu Burundi, benshi bahungiye mu Rwanda. 94 niho bavuye mu Rwanda, bavuye bakoze ubunyabwoko, ni ukuvuga barashaka no gukora ubunyabwoko mu Burundi. Abo muri sinde desidede hejuru dushaka dufate no muri president de la republique, jewe ntavyo ndamwagirije mugabo je nkoresheje ubwenge bw'iwanje, ukaraba ivyabaye mu Kibimba proche yahaba kubona muri no minsi ngene basigaye babuze abajya abantu bo muri ase genocide Cirimoso kuja gushiriza akababaro kabo ku babo bafigiye hajya mu Kibimba, ukabona ko kubabuza ku ntwaro ya Ndayishimiye hari ikintu yiyagiriza, hari ikintu yiyagiriza.
Kanyoda alibaza kandi ibibazo byinshi kucatumye abo bazanye ibigwanisho bakigwa mu Burundi uko baje.
Uno munsi rero bakiriye aba FDLR, Wazalendo, ipolisi, FARDC arabakiriye ku butaka bw'u Burundi. Ubwo bafise buri muce kubiri. Ubwa mbere abo bantu barashobora gukora ibinyabwoko mu Burundi. Iproblema ndagifise ku bwoba cyane. Mugari kigira kabiri. Abo bantu bashobora kuba kuza baje kugira treningi mu Burundi kugira ngo basubire kuja guhungabanya M23 yafashe Nord Sud Active, ni ukuvuga Bukavu na Goma za Uvira na zanze. Rero bashobora kuza kwiyorganiza mu Burundi, kuko ubundi baratakaje ibintu bikomeye, kubona baratakaje ibibuga by'indege bibiri, hanyuma baratakaje ibintu bikomeye cyane rwose. Bashobora no kuza barakoresha ikibuga cy'indege cy'u Bujumbura kugira ngo bashobore kuva guhungabanya umutekano. Rero muri icyo gihe M23 ntizorera amaboko, je suis sur le certain, niba batangura kuhitira bavuye mu Burundi itushitse mu Burundi. Abarundi rero bazaba babonse imbarutso, nubwo yuko Abatutsi bazaba bahaguriwe hazofata mu bunyabwoko ry'Abatutsi avuga ati aba M23 baje ku butaka bw'u Burundi. Njyewe nyakubahwa mumenyeshamakuru, ndafise ubwoba cyane bwinshi cyane ko u Burundi bugiye kugwa mu isanga, bwa arabiguye mu banashaka kuva CDFDFITSE bwaraguye mu isanga, ariko ubu ho bugiye kugwa mu kinogo gikomeye cyane, kubona bwakiriye abantu bafise ibigwanisho, hanyuma abantu bafise ibigwanisho bafise ingengabitekerezo yo guhumya Abatutsi, hanyuma n'Abatutsi mu Burundi bakaba bari bagiraniwe, bumva yuko ubu unye sero pire. Rero jewe icyo nosaba, ahubwo nosaba la communauté internationale yuko babiza ibintu hagufi bakaraba ingene bashobora guhigira ubwoko bw'Abatutsi, ko mu Burundi uno munsi ubwoko bw'Abatutsi buragiraniwe.
Kayan ari muri Uganda yibaza ibibazo byinshi kuri abo leta ivuga ko ari abajeje umutekano b'abanyakongo.
Ikibazo kiduhangayishije cyane nk'abarundi nko gwaruka, reka se abarundi gusangira ngo abantu bose bariko barabona ibiriko biraba hano mu karere. Icya mbere no vuga birateye isoni, birateye agahinda. Nibyo bya mbere mbonye abasirikare cyangwa abapolisi bashobora guhunga bagahungana ibigwanisho bakajya mu kindi gihugu babihunganye. Ibyo bintu nta byigeze biba. Ibi bintu ni umugambi wa leta y'u Burundi na Congo. Mu by'ukuri aba bantu mbona abapolisi ubwo abapolisi ba Congo si byo. Aba bantu turabazi, harimo imbonerakure
kuva mu 2012 harimo n'abantu bakoreye abwoko mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bantu turabazi kuva mu 2012 bashya bagenda i Kongo ngo bagiye kongera gutara. Mu by'ukuri mugende murabe harimo abantu mwagiye mubona bifite ku munwa, bifite mu maso, bifite bigize gute. Hariho abantu ni abahungu bacu bahora muri Kongo bamaze imyaka. None twamenya gute ndiga kubera ngo abapolisi ba Kongo ndiga kubera iki uno munsi abapolisi ba Kongo bafite ba Kongo ariko bahungira mu Burundi no mu Rwanda? Mugabo abana b'igihugu abasirikare b'igihugu baje barose mbere yo guca ngo bagaruke iwabo babasubize inyuma. Kuki leta y'u Burundi nimba koko bavuga yuko abapolisi ba Kongo ariko bahunga batangira ati guma iwanyu muturwanirize hamwe mwasi? Mugabo abakongo ba Kongo baramarengutse barinjiye ngo bareke barinjiye ari nkoho. Mugabo abana ari igihugu bafite igihugu tundi bahagarika basubira ngo subirayo. Aba bantu bavuga abapolisi ngo ba Kongo barajyanye ngo umuranda ngo ku kibuga. Ihirambiwe ibi bintu leta y'u Burundi ifite mu ruhare. Leta y'u Burundi, umukuru w'igihugu, igisoda, igipolisi n'iperereza barabizi ibyo bariko barakora. Barabizi icyo babakiriye, barabizi icyo baje kuza bakoresha. Mbega noneho bakirwa nabo oye nta haseri ihari. Kubera iki nimba koko ari abakongomani basohotse bavuga batereka aba bantu turaheza haseri ari yakira yajya kumwidondoro hanyuma batwara mu makambi y'impunzi haseri akaba ari bacumbikira. Ibi bintu biriko birabana kamaramaza nk'urwaruka turagiye mirige turasabye dushimitse n'ubu tubanza tubaza amakungu yuko yotabara abanyagihugu kuko hagiye kuba ubwicanyi bukomeye cyane ngahagora iki gihugu. Aba bantu ntabwo abapolisi ba Kongo nyirabantu b'imbonerakure mwumva bamaze imyaka ariko bigira hariya za Kongo niyo bari.
Beni ari mu Burundi ati abo bantu ntibakurikiranwe neza ntihagire umutekano bahungabanya.
Ntugaruka uko mbona igimpunzi cy'abapolisi bariko barahungabanya muri Kongo n'igihugu cya Kongo dukwiye biganira amakenga maremare cyane uti kubera iki bintera amakenga? Urumva ntitumenya yuko ari abapolisi ba Kongo, ntitumenya yuko bavanze n'interahamwe zimwe zangira abanyabwoko mu Rwanda, ntitumenya yuko bavanze na Wazalendo n'abandi b'Abazalendo bafatwa nk'imbonerakure zo ngaha mu Burundi. Ibyo byose biraducanga, biraducanga nicyo bituma leta yari ikwiye kuraba abantu bahunganye inkovu ikabakomeza kwigisha. Kubera ibyo basanga bagira abanyabwoko n'ibyo bageze mu Rwanda bakayigira mu Burundi. Icyo bagira abanyabwoko ni ukuntu muri Kongo usanga abantu b'Abatutsi batari bavuye Ikinyarwanda bicwa na ba Wazalendo bakicwa n'izo nterahamwe FPR. Nyeye n'igisata cya Kongo ari bamwe bamwe babikora. Iyo bituma leta ikwiye kubinjiza kure ikabaha ibirwanisho ikabakomeza kwigisha.
Ikiganiro ndafite ijambo tugisozerere ngaha cyashimikiye ku mpunzi z'abanyakongo bahunze bambaye umwambaro uranga inzego z'umutekano z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi banafite n'ibigwanisho. Muri iki kiganiro mwumvise tugwaruka abagona n'icyo basaba kugira ngo ibyo ntibibe isoko ry'ihungabana umutekano mu Burundi. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi, naho kuri indi sango tubifurije kururanirwa.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.